in dundi kultur amakuru mu kirundi
ndabara mukije mwese muteza amatwi ibiganiro byacu kazima no makuru kuri uyu wa gatatu agizwe na bino bikuru bikuru Imyaka cumi irarumanye umumenyesha makuru Yohani Bigirimana yakoreye ikinyamakuru iwacu abuzwe irengero ubuyobozi bw'ikinyamakuru bubandanya busaba ko homenyekana ukuri ku byashikiye umumenyesha makuru ikirometero kimwe ku birometero 30 vyononekaye nico kigiye gusanurwa ku ibarabara ry'igihugu nimerindwe Bujumbura agenda ibikorwa bimaze ukwezi bitanguye abarikoresha basaba ko n'ayandi mabarabara yosanurwa Imisi yose ya kane kundwi niwo munsi ubushikiranganje mu byo bujeru harimo intwaro yo hagati mu gihugu bwashinze ko abajeru intwaro bose mu nzego zitandukanye batoje barakurikirana ishigwa mu ngiro gitegeko shikiranganje gerekeye isuku n'isukura ibyo byatangajwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu muri ano makuru kandi twafitiye na ivyindero mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo Radio Indundi Culture ndasubiye kubaramutsa ano makuru mugira mu yashikirizwe na Kristalize Harerimana ahagarariwe na Kofi Olivier Benhwaye mu buhinga bw'ivyoma tuyahereye mu bijanye n'ubutungane ikinyamakuru iwacu kibandanya gusaba ukuri n'ubutungane ku byashikiye umumenyesha makuru wacu Yohani Bigirimana yagiye mazima yongo haraheze imyaka cumi ico kinyamakuru cibuka umumenyesha makuru kuri uyu wa gatatu Leandre sikuyavuga arongoye ikinyamakuru iwacu yashikirije ko bagerageje kubaza no kwitura ubutungane ariko gushika n'ubu atakuri ku byashikiye umumenyesha makuru muri iwacu kuramenyekana Leandre sikuyavuga ariko ahamagara abamenyesha makuru kudacika intege mu gushikiriza makuru bisunza karanga mutima kumwoga kuko arico abarundi bipfuza kuri kira Leandre sikuyavuga arongoye ikinyamakuru iwacu
twaratohoje gushika ubu nta nyishu turaronka ariko tuzobandanya tubaza turizera yuko umunsi umwe umucuzi uboneka tukamenya iyo yagiye iki tunezera nk'abayoboye iwacu eka n'abandi bayoboye ibimenyesha makuru bitandukanye nuko abamenyesha makuru batigeze bacika intege ikimenyetso cy'uko kumenyesha makuru abantu bafata nk'umwuga gusa babifata nk'akaranga mutima gategerezo kuranga uwo wese agiye muri ako kazi kugira ngo abarundi n'amakungu bamenye inkuru kandi inkuru itomoye inkuru atayihengamiye intambamye ntizibura kuko hari abantu bitorohera kumenyesha amakuru hari n'uburyo imenyesha amakuru bidafise ariko ikitunezera nuko hari iryo shaka kandi hariho intumbero yuko abamenyesha amakuru n'abatwara boza baraganira ku bibazo bimwe bimwe ukuri ni kuzimangana ego haraheze imyaka cumi nta nyico turaronka hazohera n'imyaka 50 washaka n'imyaka 100 mugabo bitebe bitebuke ukuri kuzomenyekana
musitaneni wa komine Ntahangwa intara ya Bujumbura Alexis Havyarimana yaraye akuwe muri ayo mabanga inyuma yo kwagerezwa n'urwego rw'abajenama ba komine amakosa akomeye harimo ikoreshwa nabi ry'ubutunzi bwa komine Beno kudashira mu ngiro intumbero ziba zatanzwe niyo nama uyahora aramutswa iyo komune akaba yagirijwe kuba atagishoboye kurongora komune ntaco yigeze ashikiriza kuvyo yagirijwe abaye musitanteri wa mbere akuwe mu mabanga kuva amakomine avuye ku 119 akaja kuri 42 mu niganizo shasha y'ivyintwaro kuva mu mwaka w'2025 nayo mu bijanye n'isuku iminsi yose ya kane kundwi niwo munsi ubushikiranganje mu byo bujeru harimo intwaro yo hagati mu gihugu bwashinze ko abajejwe intwaro bose mu nzego zitandukanye boje barakurikirana ishigwa mu ngiro ry'itegeko nshikiranganje gerekeye isuku n'isukura umushikiranganje ndasindaruzaniye mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu yashikirije ko abarongoye amakomine amazone mitumba n'amakaritiye bazoca basuzuma aho ivyo bikorwa bigeze basabwa kandi gukurikirana ku munsi ibikorwa vy'amashirahamwe ajejwe kwegeranya imicafu mu mpangu tumukurikire
Ubushikiranganje buhamagariye vuba na bwangu abajejwe intwaro bose ku nzego zose kurushirizaho gukurikirana ishigwa mu ngiro y'iteko shikiranganje gerekeye isuku n'isukura. Muri iyo ntumbero nyene umunsi wa kane wa burindwi uhariwe kwa maturaba aho tugejeje ibikorwa by'isuku n'isukura. Dusavye ku uyo munsi umenyeshwa abenegihugu bose. Kuri uwo munsi wa kane bamusitanteri barongoye amakomine, abarongoye amazone, abarongoye imitumba n'amakaritiye bazokora ibikorwa byo gusuzuma, guhimiriza hamwe no guhana abiciye amatwi hakurikijwe ingingo ziri muri iryo tegeko. Ubushikiranganje burasubiye guhamagarira ibisata byose bya leta hamwe n'abikorera utwabo kwerekana akarorero keza mu gusukura aho bakorera na cyane cyane imbere y'inyubako zabo no mu mpande z'amabarabara makuru. Abajejwe intwaro na cyane cyane mu bisagara basabwe gutunganya neza no gukurikirana ku munsi ku munsi ibikorwa byayo mashyirahamwe. Jejwe gukura imicafu mu mpangu z'abantu kugira ngo arushirizeho gukora neza akazi bashinzwe, birinda matati yo kwaduka hagati yabo kandi bakorane neza n'abenegihugu.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amakuru yacu arabandanya. Bamwe mu bakoresha barabara ry'igihugu rigira indwi barashimishwa nuko hari ibice bimwe bimwe byatanguye gusanurwa, ibikorwa bimaze ukwezi bitanguye. Bamenyesha ko hakunda kuba amasanganya muri iryo barabara na cyane cyane mu gihe cy'imvura, basaba ko n'ayandi mabarabara y'igihugu yononekaye ko yosanurwa. Yamara mu kigo cy'igihugu kijejwe amabarabara mu Burundi IRB kivuga ko kigiye gusanura ikilometero kimwe gusa kubishika 30 vyononekaye kuri iryo barabara mu kurindira ko kironswa ubundi buryo kugira kibandanye gisanura n'ayandi mabarabara nk'ibarabara nimero 1, ibarabara nimero 2 hamwe na 6. Ino nkuru tuyibaza Diodone Niyanzigamiye.
Aha turi ku ibara ry'igihugu nimero 7 Bujumbura agenda aho bita mu Kamesa, ariko harakogwa ibikorwa byo gusanura iryo barabara. Ibikorwa bimaze ikiringo cya babukwezi, aho wasanga abakozi b'ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara mu Burundi bariko barasanura imifurege itwara amazi iri kuri iryo barabara. Uyituhahuriye yifashishije iyo nyubakwa rusangi avuga ko ashima ibyo bikorwa kuko bizogabanya imidogo y'abagifashisha.
Turi byashya neza cyane ko ari wese cyangwa iri barabara karebeze nawe urumva aho ari idoga bariko baricamwo ibaraje
uyuwe yemeza ko mu gihe cy'imvura ko ibintu bitaba byifashe neza kuko amasanganya yacagwira
amakanepfu kare yahakunda kuzura amazi. Urabona nuko kahindane ngende hameze asa nabi
niyo ngoroje nko ngaha byari ukugenda ibinogo bigenda biratudindagura, ukaca usanga nk'ubu wicaye nk'inyuma utushije gatoya ukaca usanga wakorotse.
Mu gihe bamenyesha ko mu gihe ibikorwa byorangira aho bamwe akarusho nko kuyunguruza byoroshe, abo biyunguruza n'abunguruza abantu basaba inzego z'igihugu gusanga n'andi mabarabara ageramiwe nk'iryo kuko ku bwabo ayo mabarabara adakozwe bidaha ishusho ryiza igihugu.
Barabara risa neza n'isa nk'aho hari igihugu usanga risarishije risa nabi boyakora kuko amasanganya aragabanuka. Urazi nk'ibinogo byari hajya cyari kirengeje,
urabona nk'ubu bariko barikora n'amasanganya asaba make, ahubwo nibakwirageza uburyo bwose amabarabara akogwe kugira ngo iterambere ribandanye wese igikiwe mu gihugu cy'u Burundi.
Ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara mu Burundi IRB cyemeza ko ibirometero 30 ari byo gushika ubu byononekaye kuri iryo barabara. Kivuga ko kigiye gusanura kilometero kimwe gusa kubera kitarahuswa amafaranga yo gukora ibyo birometero byose. Icyo kigo kimenyesha kandi ko amande y'ibyo bikorwa biriko birarangurwa kuri iryo barabara ry'igihugu. Ibindi bikorwa nk'ibyo biriko birarangurwa ku mabarabara y'igihugu nimero 1, 2, na 6.
Harakoze Diodone Niyanzigamiye. Hagiye gutangura kuva muri kuno kwezi kwa mukakaro mwaka 2026 gushika mu mwaka 2027 ku burimyi bw'ivyamwa imboga hamwe n'uburovyi bw'amafi. Urongoye ibiro bikuru bijeje urusansuma Nicolas Ndayishimiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru yashikirije kuri uyu wa gatatu ku iyo rusansuma ibandanya mu ntumbero yiyatanguye mu mwaka 2024. Asaba abajeje intwaro ko inzego zose zofasha mu guhimiriza abanyagihugu kwitabira urusansuma. Kurikira Nicolas Ndayishimiye.
kugira rero igikorwa nk'ico kigende neza nuko habamwo ihimiriza cyababijejwe bose ubwivyo rero ibiro bikuru bijejwe gutunganya ibikorwa bya rusansuma bisaba ibi bikurikira tusaba baburamatari b'intara gutunganya amanama y'amakomite ya rusansuma ku rwego rw'intara kugira ngo basubire gufasha mu ihimiriza ya bene gihugu bashobore nabo kwijukira irino tohoza rya nyuma turiko turakora be no kugenzura uko ibikogwa biriko birakogwa neza mu ntara bajejwe dusaba ba musitaneri nabo nyene b'amakomine gutunganya amanama y'amakomite ya komine ajejwe rusansuma mu makomine barongoye kugira ngo nabo nyene bafashe guhimiriza abenegihugu bazoba batowe muri kino gikorwa gukorerwa ko aya matohoza ya nyuma kubijanye n'imboga n'ivyamwa hamwe n'ubworozi bw'amafi n'umwuga wo kuroba
ubuyobozi bw'ishure ry'imibano y'ikoso ry'igitega burasaba ubufasha ku bibazo bihanze iryo shure muri vyo harimo ibirasi bishaje ubukene bw'amamatera hamwe n'abigisha badakwiye ubwo buyobozi bushikirizaho kubera ubukene bw'ivyumba buhitamwo gufatanya ivyumba bibiri kugira abahiga baronke aho bakika umusaya ino nkuru tuyibaza Aniseti Ntanguvu akoraho igitega
Ishure ryitiriwe imibano ekoso y'igitega ryugarijwe n'ingorane zijanye n'inyubakwa zimaze igihe kinini zidasanuwe kandi zikaga kuko ibitigiri by'abanyeshuri byagiye byiyongera umuyobozi w'iryo shure ekoso Patri Innocent yishimiye amenyesha ko iryo shure ryuguruwe mu mwaka w'1938 n'ico gihe ryakira abanyeshuri 120 gusa ariko uyu mwaka w'ishure urangiye higa abanyeshuri barenga 500 Muraro w'iryo shure umuyobozi avuga ko bagenda banyindagura ivyumba bakabifatanya mu ntumbero yo kuvyagura ariko ubwo buraro naho nyene buguma burengerwa n'ibitigiri by'abo banyeshure aho nyene imido abanyeshure barara ko yarashize itabagurika bakaba bikora muri kino gihe ku mido 85 tanzwe n'ubushikiranganji bw'inzero n'ubushakashatsi mu mwaka w'ishure urangiye n'iyindi 30 ishure ryahavuye rikigurira gutyo akaba hagikenewe nubwo nyene iyindi midyo myinshi Patri Innocent ndayishimiye abandanya avuga ko nabigisha bafise mu kino gihe ari 15 mu gihe amasomero ari yo 11 bigasaba gutyo ku ishure ryikora kubigisha bo bakutsa kivi umuyobozi w'iryo shure ekoso ateraka mu gutyo wo wese avicyo yoterera iryo shure ari rimwe mu gihugu kandi rigengwa n'amasezerano ari hagati ya leta y'u Burundi na Ekleziya Katolika kurishigikira mu kuva muri zo ntambamye ku ndero ya Kanovera kugwaruka Anise Ntanguvu igitega Radio Indundi Culture
Aniseti Ntanguvu nawe urakoze hatangujwe icese kuri uyu wa 22 mukakaro muri uno mwaka turimo isekeza ryo gucandaga inka mu kuzikingira indwara ya suna yo mu binono no mu rusato nkuko vyiganywe mu itanguzwa ry'ivyo birori inka zirenga 330 nizo zitezwe mu gihugu cyose aborozi b'inka Baka basabwa kwitabira iryo sekeza ryatanguye kuva kwa 20 gushika kwa 25 mukakaro Desire Ntakiruta Imana yaserukiye umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi muri ivyo birori akaba namenyesha ko hagiyemwo ukuboko kwa leta muri buri rucanco kunka ino nkuru tuyibaza Pantaleo Ntakiruta Imana
Huko vyashikirijwe muri iyo yugurugwa gicese cy'urucanco gwariwe ibitumwa binini binini bigizwe n'inka ku mutumba wa Gitwenge komine Gisagara intara ya Buhumuza inka zigera ku 330 nizo zitezwe gucandagwa mu gihugu cyose Dr. Desire Ntakiruta Imana umuyobozi mukuru ajejwe amagara y'ibitungwa ari nawe yaserukiye umushikiranganje muri izo birori yemeje kandi ko abateguriwe gufasha muri icyo gikorwa bashyizweho ku rwego rw'amazone kugira icyo gikorwa kiranguke neza Ntakiruta Imana kandi amenyesha ko iyo ndwara ya suna yo mu binono no mu kanwa ibangamira ibitungwa maze bigatakaza akayabagu zikamwa ntizibe zigikamwa uretse ko n'imitavu itabigikuze neza
iyo ndwara rero iyo iteye igitungwa kiragwara cyane ntigisubira kurisha neza ugasanga inyana yafashwe ntibaye igikura nk'uko yokuza inka yari isanzwe ifite umukamo ugasanga umukamo uragabanutse ku rugero rw'umurengera mbere rimwe rimwe ugasanga niyikize ntigarukanye wa mukamo yari igeze
iyo ntumwa y'umushyikiranganji yasiguye kandi ko amafaranga 4,000 asabwa buri mworozi kuri buri nka atari ikiguzi cy'ubwo rucandago mbere ko leta ifise nko ibice 63 ni ukuvuga ko umworozi ariha ibice 37 gusa gutyo urucanjo rumwe ku nka imwe rukaba rwagurwa amafaranga ari hagati y'11,000 n'15,000 yaba intumwa ya buramatari canke musitanteri wa komine Gisagara Jafete Nzirubusa mu majambo bafashe bakaba bahamagariye aborozi kwitabira urwo rucanco kugira iyo ndwara iranduranwe n'imizi bakaba kandi banamenyesheje ko ivyegeranyo vyo ku munsi baronka vyemeza neza ko ku mituma yose akamo kitabwe muri rusangi muri komine Gisagara intara ya Buhumuza Pantaleon Ntakarutimana Radio Indundi Kirutiye
Pantaleon Ntakarutimana ari nano twakirije ano makuru yo kuri uyu mugoroba ndabakengurukire mwese mwari muduteza amatwi yakoze kofi olivye bintwanaka katuma amatwi bashikira ano makuru mwari ko mashikizwa na Krista Izarera Imana mugira umugoroba mwiza murakoze